VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri no saha kuri no munsi wa mbere itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Ubwo bugizi bwa nabi bwibonekeza bufatiye kukwihorahorana biba mu bantu bafise ivyo bapfa bikaba rero ataho bisabisana n'ibitegwa n'imvo za politiki.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, aho yariko arashikiriza itangazo rya soho n'ubushikiranganji akomokamo ku bijanye n'umutekano muri iki gihe. Ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Ukwihorahorana nivyo biri mu inyuma y'ubwicanyi bumaze imisi bubera mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe mu itangazo ryashikirijwe habona n'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi. Iryo tangazo ryasohowe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji kuri uyu wa mbere ku muhingamo, inkuru ya Fidelite Ishatse.
Iyi ndwi twa turasozera yaranzwe n'amarira muri mwo miryango iba mu gisagara ca Bujumbura. Hari abantu bashaka kuri babiri bishwe, abandi barenga 10 barakomeretswa n'amagrenade hati bagiye banyurujwe. Ubushangaje bw'umutekano mu itangazo bwasohoye uvuga ko amatohoza amaze kugira yerekana ko ubwo bubisha bwavuye ku ihori ico bita rendement de compte muri mu gifaransa. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Twihweje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigize iminsi vyibonekeza na cane cane ukugandagura abantu, ukubanyuruza be no gutera ibisasu ntezwa ntoki mwe bita amagrenade. Ubushikiranganje bw'umutekano buramenyesheje ibi bikurikira: bwisunze amatohoza amaze gukorwa n'igipolisi cy'u Burundi. Ubwo bugizi bwa nabi bwibonekeza bufatiye kukwihorahorana biba mu bantu bafise ivyo bapfa bikaba rero ataho bisabisana n'ibitegwa n'imvo za politiki nkuko bamwe bama bashaka kubisigura babesha.
Mubagandaguwe muri indwi iheze hari nk'umukukuru ke yamuka mu gisekaye cya kera wo bitaba XFAB yitwa Colonel Rufyiri Lucien. Hakaba n'abantu baba 13 bakomerekejwe n'amagrenade yatewe mu tubuye two muri komine Ntahangwa muri ako gisagara ca Bujumbura. Abiyatewe muri zone Kinama mu ijoro ry'uwa gatanu rishira wa gatandatu akomeretsa abantu bane, yindi tegwa mu ijoro ry'uwa mungu rishira uwa mbere aho nyine mu Kinama ikaba komerekeje abantu 9. Hambavu y'abapfuye n'abakomeretse hari umupolisi w'ipete rya OPC de Ndikuriyo Jerome yanyurujwe mu ijoro ry'uwa kane mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho bita kuri Gare du Nord mu gihe ariko arataha. Aho rero kuwo bwicanyi ubushikiranganji bw'umutekano budoma urutoke kumenyesha makuru w'Umurundi akorera radio Bafaransa RFI Esdras Ndikumana.
Ubushikiranganji bw'umutekano urateye ivyatsi bwivuye inyuma umuntu wese atanarindiriye amatohoza ashaka gushira ivyo vyaha kuri bamwe canke abandi ashatse kugira ahishe ahahagaze akingira inyungu ziwe canke ivyiyumviro vya politike adashaka kwerekana ku mugaragaro. Aha twotanga karorero kumumenyesha makuru Esdras Ndikumana hamwe na bamwe bandika ibinyoma ku mbuga ngurukana bumenyi bashaka guteranya abene gihugu hamwe no gusasira indava ubugizi bwa nabi.
Esdras Ndikumana yakorera RFI ku butaka bw'u Burundi gushika itariki zibiza ukwezi k'umunani mwaka 2015 hari ku munsi w'Imana iriko ratohoza amakuru kwigandagurwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana aho yahagarikwa yongera kubagurwa naho mu rwego rw'iperereza. Yahavuye arekugwa ajanwa mu bitaro byo ngaha mu Burundi imbere y'uko yuruzwa indege imujana kuvurizwa mu gihugu cya Kenya ari nasigaye aba. Kuva gifatwa leta y'u Burundi yamenyesheje ko amatohoza agiye gukogwa maze bamuhohoteye bakurikiranwe n'ubutungane. Kuva Esdras Ndikumana ahohotewe gushika no mango habura ikiringo kirenga gato amezi abiri kugira ngo umwaka ukwire, yamara amatohoza kuba amuhohoteye ntarashigwa habona. I Bujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidelite Ishatse kuri iyo nkuru. Ubushakashatsi buheruka kugirwa bwerekana ko urugero rw'ikiyaga Tanganyika ruriko ruraduga ku buryo rwegereje aha amazi yaduga mu 1964. Icyo gihe umwuzure watumye abantu bahunga mu kiyaga Cimbo amazu arasitagurika. Umuhinga yakoze ivyigwa ku iduga ry'amazi ya Tanganyika asaba leta kuvyitegurira imbere hamwe hosubira kuba umwuzure ivyononekara ntibibe byinshi. Ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 876 ikiyaga Tanganyika kimaze kurenga inkombe inshuro zitatu nyamukuru. Umuhinga yize bijanye n'itunganywa ry'ibisagara n'ibidukikije Bernard Ndayihebura amenyesha ko hanini amazi ya Tanganyika arenga imbibe bitewe n'amazi y'umurengera aho yaturutse kumvura nyinshi.
Va yesha Stanley n'umuntu yavuye buraya ariko atembera ngaha mu isi niyo rakitanganyika gwa ari gwaduze ko ari gwageze ku rugero rushika ku metero 783 n'amasantimetero 60 hanyuma rero gwasubiye kuduga Tanganyika mu gihe 1938 aho gwagera ku metero zishika 175 n'amasantimetero 52 hanyuma mu gihe 1964 kiyaga Tanganyika cyashitse ku metero zingana n'170 n'amasantimetero 8 hanyuma rero umwaka nyene ubwo Tanganyika gwashitse hejuru cyane gwashitse ku metero 176 n'amasantimetero 24 ejo bundi aho mboneye yuko mu gatumba hadubatewe n'umwuzure w'amazi naciye ngeregeza kujya kurondera kugira ngo menye icyabiteye naciye ngenda bukeye mu gitondo hari tarike 12 z'ukwezi kwa gatanu nasanze Tanganyika rugeze ku metero 175 n'amasantimetero 16 no kuvuga isantimetero 36 munsi ku rugezo rwari rwageze ku mwihe 1938 kandi turi munsi y'amasantimetero 26 ku rugero twari twageze ko igihe 1962
umuntu agereranije n'urugero amazi yatanganyika ageze ko muri iki kiringo muri iyi myaka iri imbere icyo kiyaga gishobora gusubira kuduga biramutse bibaye rero ingorane zo kwaduka zoba nk'izo mwaka w'igihumbi kimwe 1964 nk'uko tuvyiganirwa n'umuhinga Sindayihebura
Huko duka nk'imetero imwe ni gihanga naho si gujumbura hantu henshi bashobora kumwuzurira ivyo rero sinzi aho uzobera birashobora kuba umwaka ukurikira birashobora kuba mu myaka 2 birashobora kuba mu myaka 3 urumva rero no kwahanga leta ukabwira leta turavye kurugira aho uriko yagera mwari mukwiye kubwira abanyagihugu abashobora guhunga bagahunga kuko ni gwaramuka buduze no kuri ndabisubiyemo igihanga ari amapeza nayo mugatumba hose abantu bacha bahunga no kugirwa cindege naho nyene hari mu mazi urumva ikibuga cindege kigiye mazi murumva ni pomo y'igihugu ugesera bwo cavugaduka urumva rero ramutse bishitse inka zibaho zose kandi agomba kubamenyesha yuko n'igihumbi 1964 murazi ku gihanga haba inka nyinshi inka zarabaye nuwaye zakiye zitwagwa n'umukuba harabaye abantu nyine bapfuye imirima y'ubusa urumva nta kintu cabaye uko amazi yari yamaze kurengera inzu nta na kimwe washobora kubona na gatoya
kubera ingorane zabaye mu mwaka w'igihumbi 1964 abahinga bo ku isi inka yose baciye bakoranira ku mugwa mukuru w'u Burundi mu byo bashitseko kwabaye kubaka uruhome rubuza amazi kuja mu kinkombe hafi y'ikivuko cha Bujumbura bongera berekana urugero abubaka ahegereye Tanganyika batorenza n'ubu rero ngo hakwiye kubakwa bene izo mpome nuko abantu batovaho bubatse
n'ukuri hari hakwiye kubakwa amadido protection nkayo bubatse kuri port kugira ngo bashobore gukingira abantu cyane cyane bubatse aho bantu hari hasi cyane ahaye naho narivye rusizi nayo nyine boyikanaliza hanyuma bakubaka niyo diga kugira ngo biramutse bibaye n'abantu ngaho muri plan kuniya cyane urumva kandi haba abantu benshi cyane kandi ntibatunze n'igihugu rero muri ibintu rero bijanye n'ivyo muzurira mukoresha ibintu byabaye kera kugira ngo bishobore gukingira nk'akarore noshobora kuba hajya muri ambasade bubatse ambasade y'abanyamerika nagize ivyigwa ya mayiti topographique kugira hameze n'ibijanye bidukikije baciye bambatse none Bernard mu myaka ijana ahantu tugomba kubaka harabaye umuzurira cyane ndababwira nti jewe ivyo naronse n'ivyo mfise ntibyigeze biba nibaza yuko iyo babona yuko higeze kumwuzurira ijya site baca bayijana ahandi uko rero nibyo gutunganya ibisagara niko bama bakora gutangura gukoresha ibyahise akahise burya ibintu by'amarashive vya kera nibyo bifasha kugira ngo bitunganye ibintu bizoba kugira ngo bazabakingire bizoba inyuma n'abana bacu bazovuka
mu ntumbero yo kwirinda ko ikiyaga Tanganyika gisubira kurenga inkombe ngo gihitane abantu n'ibintu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1964 abahinga bakoraniye Bujumbura bafashe kandi ingingo yo kwagura uruzi rukuga rwo muri Congo rutwara amazi ya Tanganyika ivyo vyafashije rwose ariko ubu abahinga bemeza ko ataho kwijajara kuko imvura igwa mu bihugu vya Tanzania, Congo na Zambia ishobora gutuma ikiyaga Tanganyika kibogaboga maze kikarenga inkombe ikiyaga Tanganyika kiza ubwa kabiri ku isi mu burebure bw'amajepfo profondeur nico kiyaga ca mbere ku isi kirimo amazi ashobora kunyobwa kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bine Burundi Congo, Zambia, hamwe na Tanzania, Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
kwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufiye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohave bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Turake ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusore ko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Haraciye umwaka Perezida Muhammadu Buhari agiye ku butegetsi muri Nigeria, hari kirahinduka kuva umwaka uheze. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane arabidushikiriza. Diane nini nahazwe.
Perezida Muhammadu Buhari yatsindiye ikibanza cy'ubutegetsi mu mwaka wera yahiganirwa na Goodluck Jonathan ahanini kubera yari yemeye kuzotuza umugwi Boko Haram urwanya ubutegetsi bwa Nigeria umaze kwica abantu barenga 200,000 ugatesha izabo abagera ku 2,000,000 kubera ibikorwa by'iterabwoba bimaze imyaka 7. Perezida Buhari asa nkaho imwe mu byo yemeye ariko arabigerako. Ibisagara vyo mu buraruko bwa Nigeria vyari vyarabaye akarere k'ibitero bikogwa na Boko Haram biramaze igihe bitumvikanamwe amabombe menshi. Umwe muri babigeme b'abanyeshuri bagera ku 219 banyururijwe mu muji witwa Chibok, nawe akaba aherutse kurekuzwa. Umuji wa Bochi uri mu buraruko naho kivugamwe ibitero bitari bike. Umukukuru ke Haruna Adam Tifi avuga ko Perezida Buhari yashize mu ngiro ivyo yari yamamarije.
After few months of his administration,
nyuma y'amezi makeyi ya leta yiwe ibitero by'abagwanyi ba Boko Haram byaragabanutse bikomeye cyane.
Abatari bake mu bategetsi bakoranye na Perezida Goodluck yasubiriwe na Buhari baramaze guhagarikwa bagirizwa ibiturire muri kino kiringo Buhari amaze ku butegetsi naho imanza zabo zatevye gucibwa. Umushinga ntahe Tunde Aremu adedugi sata kirabizi ya politiki n'imigambi yo gutuza ubukene mwishame gigenga Charity Action Aid likorera muri Nigeria akabona ko ikibazo cyo gutuza ibiturire kititaweho namba.
People are paraded on TV, they are taken to court. Bam by people are getting
abantu barerekanwa kuri television barashigwa imbere y'intahe nyamara ku minsi igenda abantu batera batitaho ivyo bibazo ivyo kubera igihe amadosiye abasa n'amadosiye asanzwe hanyuma ntakurikiranwe biboneka abantu baca batera bitaho ibindi bibazo.
Ikindi nuko ubutunzi bwa Nigeria bukwega amaguru. Ababikurikiranira hafi bakemeza ko amafaranga akoreshwa mu ico gihugu amaze guta agaciro ku rugero rugera kuri 14%. Izo ngorane zose z'ubutunzi zikaba zegekwa ku kiguzi ca peteroli cagabanutse cane hatibagiwe ibitero bikogwa mu duce twa Delta yo muri Niger turangwamo peteroli. Kwera ivyo bitero ku munsi bikavugwa ko hagabanuka ikogwa ry'utugunguru twa peteroli tugera ku 500,000. Guverinoma y'ico gihugu iheruka kuduza igitoro kugera ku 67% inyuma yaho gikeneye mu gihugu cose. Tiger Johnson, umwe mu banyeshure bo muri kaminuza iherereye mu buraruko bw'igisagara ca Kaduna kirangwamo ipeteroli nyinshi, ahasigura ko ingaruka mbi za mbere zikora ku bakene.
Since we voted Buhari for change, you understand? The poor masses are crying.
Kuba dutoye Buhari ngo ahindure ibintu, abanyagihugu bari mu marira, abantu batunze bari mu bubabare, n'abakene bariko barageramirwa bikomeye.
Abahinga mu by'ubutunzi batari bake bahanura leta ya Nigeria kugwiza amafaranga y'agaciro mu gihugu, bakongera bakagerageza ku ifaranga rikoreshwa muri ico gihugu gitwa Naira rigira agaciro. Ariko Perezida Buhari ku ruhande rwiwe agwanira ko Nigeria yokwirinda ibidandaza biza biva mu mahanga igakoresha ibikorerwa mu gihugu kugira ngo amahinguriro y'ico gihugu agumane isoko kandi ahabwe agaciro. Umushinga ntahe Dan Megona Clement yigisha muri kaminuza iri Kaduna akemeza ko ibihe Nigeria iri kwiracamwo bizotuma ubutunzi bwayo bufata inzira ubutagisubira inyuma muri kazoza.
These changes that they expected.
Kuba dutoye Buhari ngo ahindure ibintu, abanyagihugu bari mu marira, abantu batunze bari mu bubabare, n'abakene bariko barageramirwa bikomeye.
Bamwe mu bakukuru ke bico gihugu banegura ko ibiciro vy'igitoro n'ibifungurwa biguma biduga, bakibaza vy'ukuri nimba hari ico Perezida Muhammadu Buhari yahinduye.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa. Konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 n'ibice 3 FM. Abaserukira urunani rw'abagwanya manda ya gatatu mu Burundi rugizwe n'amashyirahamwe yategamiye kuri Leta ntibashimishijwe n'uko batatumiwe mu biganiro by'amahoro bihuza Abarundi biherutse kubera iyarusha mu gihugu cya Tanzania. Vital Nshimirimana, umwe mu bari muri urwo runani, yavuze ko bipfuza ko umuhuza yatowe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yo kunganirwa n'uwundi muhuza atowe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo Vital Nshimirimana yabiganiriye na mugenzi wacu Edi Gwema mu kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Tubatega amatwi.
Kubera umuryango wa Afrika y'ubuseruko byagaragaye intege nke bashize ku byerekeye ikibazo cy'u Burundi, kuko igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 uwo muryango watumye abashyikirangaje ubutungane bati mwebwe mwanonosoye amategeko, mwebwe muhabwa ububasha n'amategeko y'uwo muryango yuko muteza kuduha intumbero ngene ibibazo byerekeye amategeko tubifata, genda mutwigire iki kibazo cyerekeye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Baratse neza ku rupapuro barandika bati n'ukuri cya gatatu kigihuye n'amategeko y'u Burundi, kigihuye n'amategeko y'umuryango. Niho rero duca tugira tuti ko uwo muryango byawunaniye kugira ngo uhagarara kugira ngo uvuge amategeko uno munsi, ibyo kunda yuko wihariza igikorwa cyo guhuza Abarundi. Niho tugira tuti uyu mushinga ntawe mukapa n'ukuri turabona ko ariko arashyiramo ingufu ubwabo naronka abandi baza kumufasha, baza kumushyigikira, agenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hamwe n'umuryango mpuzamakungu ONU, gutyo aronka ubwigenge bukwiye, gutyo wa munyamabanga wa Afurika y'ubuseruko na bamwe azana bakora mu biro byiwe ntibasubire kuronka aho baca kugira ngo baze kubuza Abarundi kugana.
Ese Bwana Vital Nshimirimana, ubwo hasohokaga ubutumire bw'abantu bagomba kwitabira ibiganiro byabaye Arusha muri uku kwezi, mwaba mwaramenyeshejwe iby'ibi biganiro, hari impamvu mushobora kuba mwarabwiwe yatumye mudatumirwa muri bino biganiro?
Twebwe twaramenye yuko hariho bamwe mu bashyirahamwe dusanzwe dusangira urugamba batumiwe, abo nabo bari amashyirahamwe abiri ku mashyirahamwe ya 318 rugamba mu 2015, kandi urwo rugamba rukaba rwaciye rutangaza Abarundi benshi bajya abantu mwabonye mu myerekano, bajya abantu mwabonye bamanika amaboko baririmba Burundi bwacu uko bukeye uko bwije, sabari muri ayo mashyirahamwe yonyine, sabari mu migambwe benshi bari Abarundi sanzwe. Rero twebwe twagira tuti abaserukira ugorundi batanguje ubwo rugamba guhagaranira ibyizwa shingiro ndabareke zagene abajya kubaserukira babatekereje ijambo hanyuma bashitseyo bamenye aho bahera naho bahereza ariko rero kubona baragiye bagasoboka bagatora bamwe muri twebwe twanabibonye mwo anashaka n'ingenzucanishamo twabibonye n'ingendo yo kuducanishamo kuko iyo amaze kumenya abantu tumaze kwandika ibyandiko byinshi cyane twaranigoye turabishyira no mu ndimi z'igifaransa no mu cyongereza ubwaniho twagira tutindi bikunda yuko amuhuza adashobora kudutumira
kuri telefoni turi kumwe na Hitimana. Hitimana mwiriwe neza
n'amahoro.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye mfite ni uko mbona yuko umenga bijya bintu by'isoko byabaye ibiganiro bivuga sindatwite ibiganiro kubera abandi bose batabigiyemo bahamagaye bamwe hamwe abandi ntibagende kandi aba batatumiye aribo bari bashyizemo uruhara runiniya kandi ikintu cyose cyabikeyemo ubona ko ari imandegira gatatu bari kubari kuyaga nabo nyine bari kumwe bakagira icyo yavuze ko abarundi tukaruhuka ikuru koko bakwicara ku ntebe y'ibiganiro bari kumwe bose kuko bose n'abarundi kandi nta n'umwe yovuga ngo yagizwe ikina kiriya atabutungane burakora ngo bakubite mu gahanga.
Imana urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe mu kanya bwana Nshimirimana aragira icyo abivugaho. Turi kumwe nanone na Ezekiel mwiriwe neza.
Twebwe ntibyadutangaje kuko Wirinyamitwe yari yavuye ngaha hino mu Burundi avuga yuko atizeye ko sinarebye guca bahura byerekana ko umuhuza atanuko yaba yaraguye mu mutego wa leta y'u Burundi. Ibi rero birerekana ko mu Burundi kuva kera ishami kimara abarundi Burundi gucikukira nikumirana hakaba bamwe bagomba kubona ko aribo bene igihugu abandi nabo bakwiye gukumirwa. Buryo tubona ibi bintu bitahavuye atabiganiro biriko biraba mu Burundi bizoduhumuriza kuko mugihe bariko bagira ibiganiro bariko bakumira abandi ntidushobora kumva ko uwo muhuza yobaje kuduhuza yobaje guhuza abarundi bona yuko bomuhindura cyangwa bakamurondera nk'uko babyanditse bakabisaba yuko bomurondera wundi mufasha kuko ujya mu nyamama ujya mu banyamabanga mukuru wa East Africa Community turabona ko abizemwe uruhara rumwe rukomakomeye cyane rwose. Bari twumvise mu minsi yose ko umuhuza yemeye kuzohava batumira none hamwe atohava batumira none boca bakora iki mu hamwe yokwanka
kerereka dufate na Edouard mwiriwe
neza. Ambaza Vitali imbega kuri ibi bintu wazibona abantu baza baraza kugendera Burundi kubera ikibazo cyabaye cya sekirite babyakira gute yuko nyuma y'ukuza wabona atacyavuyemo kandi ubona na ba banki y'umuntu baraza reka n'abandi benshi ingingo zimwe zigafatwa n'amashyirahamwe ateye imbere cyane kandi afite ijambo ku isi mbwa ugasanga nacyo bishyizeko kuri ibi nabyo ariko aravuga ndabaza nti mbega ntibazohava bigorana ibyo by'ibiganiro mu gihe tubona yuko mu Burundi atantambara ihari nka kujya byagenze cyagihe hacya haba iby'amasezerano yarusha.
Vitali Nshimirimana, ibyo bibazo bibiri hari cya Ezekiel avuga ngo ko umuhuza yavuze ko azagerageza guhura n'abandi barebwa n'ikibazo cy'u Burundi batitabiriye biriya biganiro ngo ese mwebwe mwaba mutekereza ko azahura namwe hanyuma n'iki cya Edouard ngo nubwo hari ibihugu bikomeye abantu bakomeye basura u Burundi ariko ubona nta kintu hinduka. Ariko mbere yuko usubiza ibyo bibazo reka nkubaze ikibazo nk'uko wavuze ngo mwafashe ya mbere guhamagarira abanyagihugu kujya mu mihanda kwigaragambya bamagana ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo ni nabyo leta ihera hivuga ngo ahubwo mwahamagariye abanyagihugu kugumuka.
Arakoze cyane ahubwo guhera kuri icyo kibazo kuko ahubwo nashaka akanya kugusubira gukeza barundi kuko bamenye uburyo buciye mu mahoro bwo gushikiriza ibyiyumviro. Hariho ibihugu byinshi abanyagihugu iyo bagengewe mu gushikiriza ibyiyumviro bafata ibigwanisho twe ntitwafashe ibigwanisho abantu benshi barababonye bari mu myiyerekano bagenda bashapure bagenda bafise bibiliya bagenda bamanitse amaboko bagenda ba Burundi bwacu nari nabigarutseko. Ibyo rero ni ibintu dusanzwe twaramenye kandi twize twakuye mu mategeko mpuzamakungu hamwe n'amategeko y'u Burundi yuko abanyagihugu bashobora guhaguruka kugira bondoza amaleta yabo babicishije mu kwerekana akababaro. Abo bose bakurikiranye ngene byagiye birakurikirana barabonye yuko igipolisi hamwe n'imbonerakure baciye bafata ya mbere mu kuza kurasa abari igitano gucyo birabandanya kugeza naho no munsi basigaye irinda kudaha abantu n'ukuri abantu bose baradamwe babonye ingene batwaye abantu amajana atanu amajana ane hanyuma ukumva n'igipolisi cyabyigamba icyo bintu nibyerekana yuko ikibi kitazananye mu bagize imyerekano ahubwo byahaye ingiki gusa iyi leta ku ntego yayo yari yamye yari iteguye yuko izogiriho nyabwoko bose bariko biyamiriza icyo kiringo cya gatatu hanyuma kubijyanye n'icyo twokora hamwe batodutumira iki kibazo nibaza yuko uko nariko ndabivuga twebwe aho icyo dukoresha gukoresha ibyo twize n'ingendo dusanzwe dufise amahoro ni ukuzoguma tubivuga tukerekana aho duhagaze hanyuma abarundi n'amakungu bakabona yuko twebwe tudakwiye kujyamo mu botorera umuti ikibazo cy'Uburundi aho n'ukuri ntibabishobora barabikora mugabo bamenye yuko twebwe ku bwacu tubona yuko abazoza gukora kurondera umuti w'igihugu cy'Uburundi babanje gukumira abashyikira iki kibazo aberekanye ikibazo aho kiri yuko atakinzi bazoheza ngo bashyikire
murasaba ko habaho umuhuza wunganira Perezida Benjamin Mkapa abantu basomye itangazo bashobora gutekereza ko musa nkaho murimo gutesha agaciro uyu muhuza watowe n'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba gerageza usubize icyo kibazo hanyuma unatange nanone kuko abantu benshi bakomeje kubasaba icyo mwakora noneho ku nshuro ya kabiri nanone batabatumye mu magambo make cyane dusoza
ko babona icyoshikira umuhuza yuko byose bizoguriwe kuva mu kwezi kwa gatatu bamushinze mabanga yarazengurutse agendera abakuru b'ibihugu by'akarere aragenda mu Burundi inshuro zirenga zibiri ahubwo mbere yaratangaje yuko asubira guhamagara abantu yarusha avuga ati ngabahamagaye kubyanda bumvirize nk'uko umengo kugeza uno munsi ntiyo bazi bene amatati aho rero si ukumutesha agaciro si urwango bigufise niba tuvuga tuti kumba yoshobora kuba wishijwe abarundi erega hariho n'igitangaje mbereka y'u Burundi ko iriho no munsi ku itatuhu abaje kurorera bose batumwe n'uwo muryango wavuze ati nta matora yabaye uni kavuga iti nta matora yabaye ni kubera iko irayishyira imbere ku buryo umengo yoyo n'ibisanzwe yoyo iriho kumburengera barabikora kubera bavuga uko bayigira mugabo mu bisanzwe nayo nyine bateza kuyishyira ku ruhande bakayishyira ku rugero rumwe n'aba banyagihugu bandi bose hanyuma rero yuko tumusaba yuko afashwe na Mandela yari igihangange kungana uko isi yose ibizi afise abantu bamufasha kuvuga yuko abantu bamufasha ibyo si igitutsi twavuze yuko byomutuma yigobotora igitsure cy'uwo munyamuga afite ubusore kwame na leta y'u Burundi irongowe na Nkurunziza hanyuma twebwe icyo twokora bakabikora bakabandanya batadushize mu bazo babiragiye ijwi ry'abanyagihugu kandi bivuze yuko hari umugwi ufitanye amatata adasanzwe w'amashyirahamwe uno munsi dazi wanashaka n'imigambwe sinzabibukije ngo babikore nta mugambwe ahagaritse nta mugambwe wubagariye amakonte mbwa twebwe amashyirahamwe cumi yose barayumva batuma abakozi bakorera ayo mashyirahamwe bari batunze imiryango irenga amatanu batabakomboka barafashe amakonte kugeza n'aho amakonte y'abantu bakabakaza bakayashyikako
arakoze cyane mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na Vital Nshimirimana ku bijyanye n'ibiganiro biriko biraba iyarusha muri iminsi n'ibitegekanije kuba mu minsi iri imbere ibyabaye mu bantunga mu minsi iheze aho rero ni naho duherereje ibiganiro byo kuri Nusaha mwari muri kumwe na Ohyani Tangishaka ndashimiye Bill Barber mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalalari Masia dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije mu bandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru ku iradijwe rya Amerika murakoze.